urumva radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya makuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera ku mugabane wa Afrika mu karere ka Sahel. Burkina Faso yarashize igice cy'uburaruko hamwe n'ibindi bice byo hagati hashira ubuseruko mu bihe bya couvre-feu kugira byorohe kugwanya iterabwoba. Umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi bw'intara zo mu buraruko Kuirga Albert Zongo yavuze ko iryozeririza ryo kudatembera mu ijoro ryatanguye gushigwa mu ngiro ejo ku itariki ya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu gushika itariki 31 z'uku kwezi. Zongo yavuze ko iyi ngingo izofasha igisirikare muri ako karere gahana urubibe na Mali guhangana nabo yise abakora iterabwoba ryatanguye mu mwaka wa 2015. Ibitero by'abajihadiste byariyongereye muri uyu mwaka muri Burkina Faso bihitana ubuzima bw'abasivile n'abajeje umutekano batari bake. Igisirikare cya Burkina Faso cyatangaje jo ku munsi w'Imana ko igitigiri ifata kibanza cyabishwe mu buraruko mu mutego baguyemwo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri gishitse ku basirikare 51. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu waremeye ko ariwe wabishe. Nico gitero kimaze guhitana abajeje umutekano benshi muri Burkina Faso kuvaho kapitene Ibrahim Traore afatiye ubutegetsi biciye muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Muri ako karere nyene ariko ni muri Nigeri abagabo bitwaje ibigwanisho biremereye barateye batako baraturira ikirindiro cy'igipolisi kiri ku rubibe hagati y'icyo gihugu cya Nigeri na Burkina Faso. Igipolisi cya Nigeri kivuga ko byabereye mu karere ka Makalondi ku munsi wa gatandatu kandi ko umuntu umwe yahakomerekeye. Ikirindiro cy'igipolisi cy'i Makalondi cyarigeze gutegwa mu kwezi kw'12 2021. Abantu batandatu barimwo umujandarume, abakozi babiri ba duwane hamwe n'abasivile batatu barishwe icyo gihe. Makalondi ni ikomini iherereye mu manuka bushira uburengero bw'intara ya Tiraberi mu karere kizwe akimbibe zitatu hagati ya Nigeri, Burkina Faso na Nigeri na Mali. Haciye imyaka itari mike ako karere gategwa n'imihari y'abajihadiste naho karungitswemo inteko za karere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa mu makungu, chanseri w'Ubudagi Olaf Scholz avuga ko hazoba inkurikizi mu gihe Ubushinwa bworungika ibigwanisho gorungikira ibigwanisho Burusiya mu ntambara burimwo mu gihugu cya Ukraine. Ariko chanseri yavuze ko yizigiye ko Ubushinwa butazobikora. Scholz yabishikirije mu kiganiro yahaye televiziyo CNN yaha muri Amerika ejo ku munsi w'Imana. Ni nyuma y'iminsi ibiri abonanye na Perezida Joe Biden hano i Washington. Abategetsi ba Amerika baheruka nabo nyene kugabisha Ubushinwa kuja ku ruhande ntibuhe ibigwanisho n'amasasu Uburusiya. Imbere y'urugendo rwiwe i Washington, chanselier Scholz mu ndwi iheze yabwiye nyabuna Ubushinwa gukoresha igihagararo bufise ngo busabe Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine. Mu makungu kandi ni ku mugabane wa Buraya mu Bugiriki, abantu baharurwa mu bihumbi barihereje mu barabara ejo ku munsi w'Imana basaba inyishu leta kuri terene zagonganye mu ndwi iheze hapfa abantu 57. Abatari bake barakomereka ndetse n'abandi gushika ubu batazwi irengero. Iyo myiyerekano ibaye mu gihe umushikiranganji wa mbere Kyriakos Mitsotakis yasabye imbabazi ku kibazo cy'amabarabara y'indarayi kimaze imyaka kidatoregwa inyishu muri icyo gihugu cy'Ubugiriki. Ku murwa mukuru Atene, iyo myiyerekano yatangujwe n'abakozi bo mu gisata cy'amabarabara y'indarayi bari kumwe n'abanyeshuri hamwe n'abandi banyagihugu baharugwa mu bihumbi. Yagiye gukomera igihe batangura guhangana n'igipolisi hanze y'inyubako y'abashingamateka. Abantu bashika kuri majana tatu na mirongo itanu benshi muri bo arabanyeshuri bo muri za kaminuza nibo bari muri iyo tereni mu tereni imwe muri izo zibiri za sekanye. Abategetsi muri Iran nabo baremeza ko abanyeshuri b'abakobwa boba barahawe ishano mu mashuri arenga mirongo itanu y'icyo gihugu. Abagirizwa ubwo bubisha ntibaramenyekana kuva bitangura kuvugwa mu kwezi kw'icyenda k'umwaka wa 2022 mu gisagara cy'Iranda cy'abashiyite cya Kome. Amakuru avuga ko abanyeshuri b'abakobwa bo mu ntara 21 ku ntara 30 zigize igihugu cya Iran boba barahawe ishano n'abantu bagitohozwa ko ibi byatumye haba ubwoba ko nabandi bakobwa bashobora guhabwa nabo ishano ahanini kuko barondera kwiga. Hari haize imyaka irenga 40 abakobwa badahura n'ibibazo byo kwiga mu gihugu cya Iran. Iran yamye isaba abatalibani mu gihugu kibanyi cya Afghanistan kureka abana b'abakobwa hamwe n'abagore bagasubira kwiga mu mashure yisumbuye no muri za kaminuza. Ejo ku munsi wa mbere perezida wa Iran Ibrahim Raisi yabwiye umushikiranganji wiwe ajejwe iby'iperereza ko aya makuru abwirizwa kuyatohoza ko hakamenyekana nyezina abakora ububisha bwo guha abana b'abakobwa ishano muri ico gihugu ca Iran.
Alois Bigirimana, urakoze kutugeza ho ayo makuru. Ukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41 kuri Waja Radio yacu BOA.com naho muradusanga. Naho kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @BOA Radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasivili babiri n'umusirikare baraye baguye mu bushyamirane hagati y'abanyerondo n'ingabo za leta.
Ejo bundi bishe umuntu hari hano ku depo, ubushize bishe uwundi ikorera rya mwana, uyu munsi bishe uwundi mu gasenga. Abo bantu uratekereza ko bari indani mu mujyi? Ni ukuvuga ngo tubana n'abatwica, ariko inzego z'umutekano ntabwo zibazi kubera iki zitabamenye.
Uyu ni umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Kongo aho ibyo byabereye. Mu Burundi ho ubushinjacyaha bwatanze uburenganzira bwo gushyingura umutegarugori Aline Inarukundo ukekwa kubarishwa n'umugabo we akaba yari amaze iminsi irenga 40 atarashyingurwa.
Abitubariye ku telefone umugabo turakeneye ko baduha uruhushya rwanditse kubera byarigeze gushika itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko, hama hageze ku munota wa nyuma kuhamagara inama tukabona birahindutse.
Uyu nawe ni Hilaire Desire ni shishikare umuvandimwe wa nyakwigendera. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi ni mu kanya gato. Amakuru tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batatu barimo umusirikare wa leta n'abaturage babiri biciwe mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yo kutumvikana hagati y'abasore bita abanyerondo na bamwe mu basirikare ba leta. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Itangazo ryasohowe n'umuyobozi w'urubyiruko muri Uvira Metre Chako Changu vuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa moya z'umugoroba umusore uzwi ku izina rya Ngafwa Mazal wari usanzwe ari umunyerondo yishwe n'abantu bane bitwaje imbunda bamaze kwiba mu maduka atatu asharije za telefone. Uyu muyobozi agaragaza yuko muri iryo joro umusirikare wa FARDC ukekwa kuba yagize uruhare mu iswa ry'uwo munyerondo, rumwe mu rubyiruko rwari rufite umujinya rwagerageje kumwicisha amabuye ariko ntiyapfa. Muri iri tangazo kandi uyu muyobozi w'urubyiruko muri Uvira avuga yuko none ku cumweru umusirikare wa FARDC yishe umunyerondo umwe akomeretsa abandi babiri nyuma nawe aza kwicwa. Andi makuru dukesha bamwe mu baturage bari mu Longwe bavuga yuko umusirikare wishwe yari mu nzira yerekeza Kasenga aho yahuye n'itsinda ry'abasore bari mu myigaragambyo batangira kumutera amabuye nawe yigwanaho yicamo umwe akomeretsa abandi babiri, umwe mu banyerondo batuye mu Gasenga utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano we. Avuga yuko abibye n'ababishe ari abasirikare ba FARDC. Uyu munyerondo asaba yuko basimbuza abo basirikare ba FARDC bari mu Gasenga kuko iyi ari inshuro ya kane biba muri quartier yabo. twacunga uburinzi bwo kwinyira abajura ariko batwiwa n'abasirikare kuko iyo dufasha abajura dusanga ari abasirikare turasaba abayobozi ba leta ko bareba uburyo basimbuza abasirikare kuko kugira ngo baze tujye gufatikanya mu kurwanya ma 2023 nibo bari kutwicira urubyiruko bamwe mu baturage batuye muri Uvira basanga inzego z'umutekano n'inzego z'ubutabera zari zikwiriye gukora imirimo yazo nkuko bikwiriye mu rwego rwo kwimira izimfu z'abantu bicara bitwa ndetse bakibwa ibyabo
ejo wundi bishe umuntu hari hano ku depo ubushize bishe uwundi korera ryamana uyu munsi bishe uwundi mu gasenga abo bantu uratekereza ko bari ndani mu mujyi ni ukuvuga ngo tubana n'abatwica ariko inzego z'umutekano ntabwo zibazi kubera iki zitabamenye ikintu cya kabiri gishobora gukorwa kandi cishe igihugu cyacu gozo munsi nuko service cyangwa se justice ubutabera budakora neza barya abantu bose bazwi bakorana n'abagizi ba nabi hari abazwi bagizi n'isi bavugwa ariko ntabwo bafatwa ngo bahane nuko uvuga ngo mu gihugu igihe habuze ibihano nta gihano kizwi umuntu wese azi ngo ino cyo nakora cyose ndi protege ntacu nzaba
Moise Ribakari akurikiranira hafi ibibazo bitandukanye bibera muri Uvira asanga kudahuza hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'abanyerondo ari ntandaro y'izimfu zabo basirikare n'abanyerondo za buri munsi
giteye ubwoba cyane n'ukuntu ureba iyo mishamirano hagati yabo y'izo nsoresore n'abasirikare ba leta yashize igihe kiri hafi umwaka wose umutekano wari muke muri Uvira binjirira abantu mu mazu babatema abandi babanyaga ibintu batabaza polisi cyangwa se igisirikare ntibagicyo batabaza niho havuye kuvukamwo uwo mutwe wabitwa bazalendo bararirondo babasore nyine bari muri Uvira nyuma iyo ko abo basore bakomeje gukora akazi ariko nanone batagenzurwa n'ubuyobozi bwa leta mu buryo bugaragara niho hagumije kuba ibyo bibazo kuri uyu munsi tukabona ko impungenge yashobora kuzavukamo umutwe uhitwara gisirikare kuko urumva abasore bafite uburakari bwinshi
mu itangazo umuvugizi w'igisirikare muri aka karere yasohoye Lieutenant Mike Longo yavuze yuko bapfushije umusirikare umwe bakomerekesha undi umwe Mike Longo avuga yuko umuyobozi wa secteur opérationnel Sokola de General Major Ramazani Fundi yamaganye byimazeyo iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'uru rubyiruko ubuyobozi bwa gisirikare bwerekana yuko kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu no kurinda umutekano w'abantu n'ibintu byabo ari by'inzego zishinzwe umutekano umwaka ushize w'2022 mu kwezi kwa 12 umwe mu basirikare ba FARDC nabwo yisharashe umwe mu baturage b'abanyerondo muri Uvira nyuma yo gutongana n'abo basore bari ku irondo Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi aho ubutabera bwatanzwe uburenganzira bwo gushyingura umutegarugori Aline Inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo we hari hashize iminsi irenga 40 imiryango ye iri mu bibazo bijyanye n'ishyingurwa rye inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Ndayishimiye
Umuryango w'umwisi Aline Inarukundo avukamwo wabwise uko gijwe rya Amerika ko arose ubutumwa ko kwitegura gufubana uwabiteka ku munsi wa kabiri w'indwi itangura aho hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bahamagawe ku telefone n'umushikiriza manza wa parike nkuru ya Muha Irere Desire Nishishikare umuvukanyi w'umwisi ari nawe aserukira umuryango avuga ko uruhusha rwo ku telefone rudahagije
abitubareye ku telefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko ama hageze ku munota wa nyuma kuhamagara inama tukabona birahindutse bari barutwemereye ugo ruhusha bitanditse rero ubu unye turangirira turuhurwa rusha rwanditse cyo twitunganya umuryango duhambana waciteka
isoko ryacu rihamagaye umushikiriza manza wa parike nkuru ya Muhaha Bucumi Albert ku murongo wa telefone kugira rimenye ko by'ukuri ubwo ruhusha rwoba rwatanzwe byishuwe ku by'ubwo ruhusha ryo bibaza imiryango y'umuhisi ku ruhande rw'umuryango umuhisi Aline yari yubatsemo nabo baciye basubiza isoko ryacu kubaza ubutungane icumvikana ni uko hakiri zuguruzuguru hagati y'imiryango ibiri y'umuhisi amakuru atangwa n'umwe mu bavukanyi b'umugabo wa Aline atashimye ko tumudondora nuko batarota barekura ikiziga ngo gifubwe insigura tanga nuko basabye ubutungane ko bwo kwemera ko hakogwa ibipimo byerekana icishe Aline Inarukundo ibyo bita autopsi mu gifaransa ibyo nabyo akabataho bikogwa mu gihugu uretse ko n'ubutungane butabyemera ni mu gihe kugeza ubu urupfu rwiwe rwagirizwa umugabo bari bubakanye Jean Claude Arakaza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba uko biri kose userukire umuryango w'amaraso wari ndeye na rukundo asaba ko ubutungane bwo bandanya bukora ariko uwabo yafobanywe iteka
ubutungane bukore cyukuri bukore nk'ubutungane ko atababoja hejuru kuko ikintu cyadutangaje nuko bari baturekuye ko tutugana n'amaziko aho hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hagikindwe izibiri mugabo mu nyuma iyo byahereye ntawo bita cyumvikana ko hariho zindi nguvu zishobora kuba ziko zirabuza ko ayo maziko ashobora kuba hanyuma amatoza akabandanya mugabo wacu yahambwe
ishyirahamwe mukenyezi imenya riharanira agateka k'abakenyezi naryo nyine risaba ko umuhisi yoshingurwa atakirinze kirasabwa na cyane cyane ko muri iki gihe hegereje ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi Floride Nahimana ni wari rongoye imbere y'amategeko
kimwe kintu usaba ifubwa neza duja mupfasoni atakirinze kirasabwa hanyuma ubutungane kore hanyuma kandi uwakoze ibintu nkabijya ahanwe vreme imbere y'amategeko kuko amategeko ategekanira kandi birababaje kubona abana ari bo basibisa kubona umuvyeyi atangorane n'imwe yoba yarateye ashobora kumererwa nka kujya ari
ku bijyanye n'abana basigwa narine na rukundo isoko ryacu ryarondeye bamwe mu baharanira agateka k'abana ariko rirabakena ni mu gihe mu muryango w'amaraso w'umuhisi bavuga ko babujijwe n'umuryango umuvukanyi wabo yari yubatsemwo gusubira kwegera aho abana bari mu gihe se waba gifunzwe urupfu rwarine na rukundo rwabaye mu ijoro ryo kwigenekereza rya 2023 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara cha Bujumbura umugabo wiwe Jean Claude Arakaza akaba ari mu ibohero rikuru rya Mimba yagirizwa kuba ari we yagandaguye uwo bari bubakanye bafitaniye abana bane ubwicanyi nk'ubu bukoregwa abakenyezi bukaba bwibonekeza no mu zindi ntara atuvuga no mu ntara ya Kirundo amakuru atangwa n'abajejwe intwaro abakenyezi bane bishwe n'abagabo babo mu kiringo kidashika umwaka
abanyarwanda barenga 15 baheruka gushyira umukono ku cyo bise impuruza itabarizi mu nzira z'abanyarwanda babarizwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bari mu bihugu bitandukanye muri Amerika ya ruguru mu Burayi no muri Afurika iyi mpuruza ni iki ije kubera iki nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aganiraho na Murego Foste umwe mu bashyize umukono kuri iyi mpuruza ari mu Bubiligi Murego atangira asobanura iby'impunzi z'abanyarwanda kuko leta y'u Rwanda yavuze ko guhera tariki ya mbere y'ukwa mbere mu 2017 nta munyarwanda avuye mu gihugu kuva mwaka w'1959 kugera mwaka w'1998 uzongera kwitwa impunzi
olalalala ibyo ngibyo ni leta y'u Rwanda nyine bivuga wagira ngo ntabwo iba muri inosi muri Kongo rero barimo rwose kandi ni benshi ni nacyo gihugu ntekereza gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda
mufite imibare barangana iki
dufite imibare ukurikije ibarurwa ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku mpunzi yo muri Kongo gifatanije n'igice n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi ariyo bita HCR mu 2014 bari bashoboye kubarura 245,000 by'impunzi z'abanyarwanda bari babaruye ariko ntago barabo gusa kuko hari aho batagera ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko umubare ni muto bari batanze wari muto ugereranije n'impunzi z'abanyarwanda zari ziri icyo gihe noneho ubu ngubu niba mwarakurikiranye amatangazo ya ministre uriya muvugizi wa guverinoma ya Kongo aherutse kwemeza ko muri Kongo harimo nibura 200,000 by'impunzi z'abanyarwanda ubwo yavugaga ko bagombye kujya inama n'u Rwanda kugira ngo bige buri wese ukuntu yafata impunzi buri gihugu cyafata impunzi zacyo njyewe ndahamya ko abanyarwanda b'impunzi bari muri Kongo barenze iyo mibare yose bakaba barenze 500,000 niko ntekereza njye ubwanjye
bigeze se nyine bashaka kujya muri ambasade y'u Rwanda kugira ngo basabe za pasiporo z'abanyarwanda dukurikije icyo leta y'u Rwanda ivuga nyine kutabimunzi ni ukuvuga ko ushobora kujya muri ambasade ugasaba pasiporo hari abigeze bagerageza kubikora
iyo bashaka gutahuka impamvu zo zatumye bahunga ziba zitakiriho bari gutahuka ntago bari kumanza kujya ikinshi aza kujya gusaba pasiporo urabona ahantu baherereye abenshi bari muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo bashobora kugenda n'amaguru bakambuka imipaka bakasubira mu Rwanda, ariko impamvu batatahuka nyine ni nayo mpamvu natwe tudatahuka, nuko mu Rwanda hari uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abarimo barahunga ubu ngubu. Buri munsi hari abanyarwanda benshi barahunga. Ntuye mu Bubiligi, nkora mbona abantu b'abavandimwe baje buri munsi.
Kuri telefone dufite Levin Ntahunga.
Je ndi mperereye, ubu mperereye muri Finland.
Finland ni mu majyaruguru y'Uburayi.
Yes. Burya uri kuraba urwangano ruri hagati y'u Rwanda na Congo, ubyiweje neza ubashishoza jembo rumengo ubwo rwanko rwaturutse kuri izo mpunzi nyine. Kubera zibayeho zitiyandikishije ko ari impunzi ngo zibe mu makambi nk'izindi mpunzi tuzi, zibayeho nk'abanyagihugu ba Congo, kandi hakaca habamo iyindi pariti ija muri bajya ba FDLR, ukajisanga u Rwanda narwo rubona ati hari ahantu dufiteyo aba FDLR bashaka kuturwanya, hanyuma Congo nayo ikabona kumengo aba FDLR nabo byokorana, ukajisanga hagati y'ibyo bihugu bibiri hari ikintu kitumvikana ko.
Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare na Emmanuel Muhayimana.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Yego, uwo mutumirwa mwadutumiriye ko arimo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo, ariko se nyine bari gutabariza kugira ngo zibashe guhunguka cyangwa mu bwicanyi bwihariye ziri gukorerwa amabi mu gihugu zahungiyemo?
Ntahunga yatangiye avuga igitekerezo cye, avuga impamvu zo kurwana zitera ubwumvikane buke hagati ya Congo n'u Rwanda, avuga ko ari ziriya mpunzi zibitera kuzanze kuza ngo mu nkambi kuzanze kwibaruza. Ntahunga nta makuru afite, kuko gushyira ibitekerezo nk'ibi ngibi gutya nyine ni uko atasobanukiwe n'ikibazo uko cyagenze. Ndamwibutsa ko ziriya mpunzi zayigeze kuba mu nkambi, ziriya nkambi za Kibumba, za Katari n'izindi zari ziriho kuva bahunga mu Rwanda muri 1994. Izo nkambi zaje guterwa na FPR, zimwe zishobora guhungira kure, izindi bazicura mu Rwanda ku ngufu. Hanyuma bamaze kuzirukana aho zabaga, umuryango ushinzwe impunzi ariwo HCR yahise ireka kuzifasha, ubwo bahungira mu mashyamba ya Congo muri izo zone za Ruchuru n'ahandi, bakirwa n'abaturage bagerageza kubaho. Ariko nk'uko nabisobanuye, hari ibarura ryakozwe na HCR ifatanyije n'umuryango ushinzwe impunzi wa Congo, babarura 250,000 by'impunzi z'abanyarwanda, bazi ko izo mpunzi ziriho, ariko HCR ntiyigeze ishaka kongera kuzifasha. Ntabwo rero ikosa ari iry'impunzi, ikosa ni rya HCR itarashatse gufasha izo mpunzi, kandi izi neza ko impunzi ziriho.
Ariko ntabwo baba mu nkambi,
ntabwo baba mu nkambi ngo ni inkambi z'abanyarwanda. Oya, baba mu nkambi iyo batewe bakagenda ikivunge n'abakongomani. Iyo babateye hamwe n'abaturage baragenda bakaba baba mu nkambi, wenda yaba yegereye n'ahari abantu bo kubafasha kubaho. Ariko ubu ngubu icyo ndicyo ni uko impunzi z'abanyarwanda turi gutabariza, nta nkambi yitwa pari yazo ihari.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda. No mu Kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, tuyahere mu Burundi aho ikipe ya Remesha yegukanye intsinzi nyuma yo gutsinda Urunani mu mikino ibanziriza irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi. Remesha yatsinze Urunani ku manota 67 kuri 55. Umupira w'amaguru naho Bumamuri ku mwanya wa mbere nyuma y'imikino 22. Izo nkuru zose turazibaza Desire Hatungimana.
Ku munsi wa 22 higanwa kuri Uwimana, umugwi wa Bumamuro uri mu kibanza cya mbere mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi wari uramutse wakira Flambeau du Centre ya kabiri. Nigo rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi bakunda umupira w'amaguru mu Burundi. Imbere y'umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca asanzwe avuka mu ntara ya Cibitoke aho uwo mugwi wamuka, Bumamuru niyo yabanje kwinjiza igitsindo cya mbere gitsinzwe na Shastir Nahimana ku minota 34 w'urukino. Abakinyi ba Flambeau du Centre y'Igitega ku mugwa mukuru wa politike ntibacitse inkokora kuko bagiye kugombora mu gice cya kabiri cy'urukino igitsindo cyatsinzwe na Yahya Sadiki iyo migwi icitandukana inganya igitsindo kimwe ku kindi. Rukundo Jean de Dieu icegera cy'umenyereza uwo mugwi y'Igitega arashima uko abakinnyi bitwaye akamenyesha ko icyizere cy'igikombe kigihari.
Inota rimwe turonse turi kuri no match ya Doje na Bumamuru turarishima gose kuko bitumye kose igumi ouverte kuko cyo Bumamuru tuza gutakaza ari kuba giye mu différence de 4 points. Muri cyo gereza ari bigoye mugabo reko gumya ari 1 point uvuga ko uzogira erreur agatakaza match bishobora kutadufata kibanza cya mbere.
Kugeza ubu Bumamuru iri mu kibanza cya mbere n'amata 47 ikaba isumbya Flambeau du Centre inota rimwe Rudende. Mu zindi nkino zabaye Messager Ngozi yatsinze Vitari bitsindo bibiri ku busa, Aigle Noir itsinda Magare Young Boys ibitsindo bibiri kuri kimwe, ni navyo kandi Musongati yatsinze Top Junior, Rukinzo yatsinze Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa, Olympic Star na Inter Star zananganije kimwe ku kindi, Atletico New York nayo yanganije na Tigre Noir busa ku bundi. Muri basketball naho Remesha yari irahira Unani mukuru tsinda ku manota 67 kuri 55 mu rukino rwa nyuma rw'inkino zibanziri zihiganwa. Mu mugwi wa Remesha akamwemwe gutwara igikombe kari kose. Nizerwe Fernand Steve amenyerezwa mu mugwi yizera ko no mu ihiganwa bizogenda neza.
Twariteguye neza umugwi wacu wagenda ahantu matikiye kandi ngira mayibonye ko kuva ku ntango gushika ku zero kwa zuse ritme imwe tugendera ku kandi aho twari tubahoba cyane cyane niho lo staff yacu tuyishimira yagerageje kuzuriza.
Ikigera cy'umenyereza w'Urunani Aaron Kagabo wewe abona kuko gutsindwa byaturutse ku kutamenyerana kw'abakinnyi benshi bashasha.
Ikipe ya Remesha mu moral madanga psychologiquement bari for kuturuta. Nibaza yuko ivyo ni ibintu byo gukosora mu minsi iza. Nibaza yuko ni abamenyera neza soshka muri ligue tumeze neza.
Mu gisata cha bigeme naho igikombe cyatwawe na Young Sisters itsinze Liga 0 ku minota 73 kuri 67. Joshua Haragakiza aratubwira icyo basumbije umugwa Gazelle bakunze guhurira mu nkino zikomakomeye.
Icyo twabarushije nuko twakoresheje sisteme ya matransition menshi cyane, twashoboye kubatsinda amanota arenga ku 20 ku matransition mu gace ka nyuma, hama turagahita no kubakoresha amakosa cyane ku bapivote babo, bituma rero tworoherwa. Ibyo twarushije Gazelle ni icyo twarushije ukunyaruka kimwe, hama tubarusha na interior yacu yabadominye cyane ko twakoresheje amakosa cyane.
Umukinyi Nandi uwitonze injye mu nota 22 niwe yafashije bimwe bigaragara umugwi we mu gutwara ico gikombe, uwo mugwi wari watwaye no mwaka uheze. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda ho nyuma y'umunsi wa 22 w'imikino ikipe ya PRFC ikiyoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 22. Kwa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Marine FC ibitego 2-1 kuri Stade Bugesera. Kwa gatandatu Mukura Victory Sport yatsinze Bugesera FC igitego 1-1. APR FC inyagira Rutsiro FC ibitego 6-6. Iyo mikino yombi yabereye kuri Stade Bugesera. Ikipe ya Rwamagana City yatsinze Sunrise ibitego 2-0 kuri Stade Ngoma, naho Kiyovu Sport itsinda Police FC ibitego 2-1 kuri Stade Muhanga. Ejo ku cyumweru Espoir FC yatsinze AS Kigali igitego 1-0 kuri Stade Kamarampaka y'i Rusizi. Rayon Sports yatsinze Etincelles FC ibitego 2-0 kuri Stade Muhanga, naho Musanze FC itsinda Gasogi United ibitego 2-1 kuri Stade Bugesera. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 22 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ikiri ya mbere ni APR FC ifite amanota 46, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Rayon Sports ifite amanota 45, Kiyovu Sports iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 48. Ikipe ya kane ni AS Kigali ifite amanota 38, Gasogi United ni ya gatanu n'amanota 36. Amakipe ari mu myanya itanu ya nyuma ni Sunrise iri ku mwanya wa 12 n'amanota 28, Rwamagana City ya 13 n'amanota 22, Rutsiro FC ifite amanota 18 ikaba ari ya 14, hakaza ikipe ya Marine FC iri ku mwanya wa 15 n'amanota 16, naho ya 16 yanayo ya nyuma ikaba ari Espoir FC ifite amanota 18. Tukiri mu mupira w'amaguru, abakinnyi babiri b'ikipe ya La Jeunesse FC yo mu cyiciro cya kabiri mu Rwanda bafungiye kuri sitasiyo ya polisi i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita umusifuzi nyuma y'umukino wahuje ikipe ya AS Muhanga na la Jeunesse FC kwa gatanu kimwe rugishize. Aba bakinnyi ngo barakajwe nuko abasifuzi banze igitego cyabo bavuga ko wagitsinze yari yarariye. Muri iyi minsi mu Rwanda hakomeje kuvugwa sakwe mu misifurire. Ku ruhande rw'ishyirahamwe Ferwafa ngo bemera ko umusifuzi ashobora gukora amakosa, ariko ngo ikibabaje nuko abafana b'umupira bavuga ko ayo makosa buri gihe abafitanye isano n'ubujura.
Hari umusifuzi uvuga ko kuzajya hariya agakora ikosa akabikora nkana, hari uza akarikora akarikora mu buryo bw'itekiniki, hari n'uza kubikora kuko yazindutse nyine nabyo mu mwungu nk'uko.